EI, ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri interneti mudusangiye kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu Burundi ku nshuro ya mbere, inzego z'ubutegetsi zemeje ko zifunze Alegiyome Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe. Zemeza ko mu minsi iri imbere azisobanura ku byaregwa zitaratangaza neza. Abahanga mu mategeko barabivugaho.
Ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya, canke naho ugasanga n'ibihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Maitre Dieudonné bashiraho ishize n'impuguke mu by'amategeko. Muri Sudani ho ibihugu by'amahanga byatangiye gukura ababihagarariye n'abakozi ba za ambasade kubera intambara yakajije umurego. Naho muri Myanmar, abarwanya ubutegetsi bivuganye uwungirije umukuru wa komisiyo y'amatora barangije barabyigamba. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ingabo zayo zidasanzwe zafashije abakozi ba ambasade yayo muri Sudani gutaha. Gusa aho mu bindi bihugu bashakaga kuhava kuri iki cyumweru ntibarabishobora kubera intambara ikomeye hagati y'impande zishyamiranye muri icyo gihugu. Hashize iminsi umunani hadutse intambara hagati y'igisirikare cya Leta ya Sudani n'ingabo zacyo zo mu mutwe udasanzwe w'abasirikare b'abaparakomanda witwa Rapid Support Forces. Iyi ntambara imaze kwangiza byinshi, yatumye abantu bahera mu ngo zabo. Kuri iki cyumweru, televiziyo zerekanye umwotsi mwinshi mu kirere cy'umurwa mukuru Khartoum n'urusaku rw'amasasu rwumvikana mu duce dutandukanye tw'uwo murwa. Abaturage bageragezaga guhunga mu gihe ibihugu by'amahanga byageragezaga gukurayo abantu babyo, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Impande zishyamiranye zitanye ba mwana ku igabwa ry'igitero ku basirikare b'Abafaransa. Zombi zemeza ko umwe mu basirikare b'Abafaransa yaguye muri icyo gitero. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yari yatangaje ko irimo gukuraho abadiplomate bayo, ntiyagize ikivuga kuri iki gitero. Igisirikare kandi cyashinje umutwe w'ingabo za RSF kugaba igitero no kwambura itsinda ry'Abanyakatari berekezaga ku cyambu cya Sudani. Ntacyo Katari irabivugaho. Misiri nayo yavuze ko umwe mu badiplomate bayo yakomerekejwe n'urusasu, ariko ntiyagira byinshi itangaza birenze ibyo. Perezida Joe Biden wa Amerika yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba ihagaritse by'agateganya imirimo ya ambasade yayo muri Sudani, ariko ikomeje kuzirikana Abanyasudani no guhamagarira impande zombi guhagarika intambara. Iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko Uburusiya burimo gushakisha abo bwise abagabo nyabagabo bwakwinjiza mu myitozo wa gisirikare ngo barwane intambara banganyemo na Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rwa Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza. Yemeza kandi ko Uburusiya bwashyize hanze amatangazo n'ibyapa ku mihanda buhamagarira abantu kwinjira mu gisirikare. Bwasezeranyije gutanga ibihembo ku biyandikisha. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yemeza ko umubare w'Uburusiya bukeneye w'abantu 400,000 binjira mu gisirikare ushobora kutazaboneka. Ejo kuwa gatandatu, Ukraine yatangaje ibihano ku bantu cyangwa ibigo bishyigikira cyangwa bigashora imari mu ntambara Burusiya bwashoye kuri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko igihugu cye cyafatiye ibihano ibigo 322 bikorera ingabo z'Uburusiya intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibindi bihano by'inyongera byafatiwe abantu ku giti cyabo n'imiryango ifite ubuzima gatozi bafasha Uburusiya mu bikorwa byo guhunga cyangwa guca ruhinga nyuma ibihano bwafatiwe. Perezida Zelensky yatangaje ko uko ibihano birushaho gukazwa bikagira ingaruka ku bukungu bw'Uburusiya, ariko iherezo ry'iyi ntambara rigenda ryigira hafi. Gusa intambara hagati y'ibihugu byombi iracyakomeza. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu mujyi wa Kharkiv wo mu burasirazuba bw'igihugu mu ijoro ryo ku wa gatandatu, bikangiza amwe mu mazu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umukozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu cya Myanmar yarasuye mu murwa mukuru Yangon ahita apfa. Ibiro by'igisirikare bishinzwe itangazamakuru muri icyo gihugu, amakuru aturuka ahantu hanyuranye ndetse n'inyandiko yemerera uruhare mu iyicwa rye yasohowe n'umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi muri icyo gihugu, bemeje ko yarashwe inshuro nyinshi ari mu modoka ye. Tsai Kyaw-htu yari yarashyizweho n'inama y'ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu nk'umuyobozi mukuru wungirije wa komisiyo ishinzwe amatora. Igisirikare cyavuze ko yishwe n'abamutwe witwara gisirikare wa People's Defense Forces. uyu ubarwa muri amwe mu matsinda y'abaharanira demokarasi biyemeje kurwanya ubutegetsi bwa gisirikare muri Myanmar. Hari amatsinda menshi y'abadashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri iki gihugu, ariko igisirikare kivuga ko aba bose bakora iterabwoba. Umutwe w'itsinda ryise ko riharanira Yangon wigambye kwica Sakyato, uyu yahoze ari Lieutenant Colonel mu gisirikare cyo muri iki gihugu. Ku rubuga rw'uwo mutwe rwa Facebook wavuze ko ushohoje ubutumwa, ushyiraho amafoto ya nyakwigendera bamaze kumwica. Uyu niwe mutegetsi wa mbere mukuru wa komisiyo ishinzwe amatora wishwe kuva igisirikare cyafata ubutegetsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2021 gihiritse Aung San Suu Kyi wari waratowe n'abaturage. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugende kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter, mudusanga kuri @voa radio yacu. Mukanye turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika tuyohere mu Burundi, aho umushinjacyaha mukuru wa Repubulika kuri iki cyumweru yatangaje ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu afunzwe n'inzego za polisi. Mu itangazo yasohoye, Bwana Sylvestre Nyandwi ntiyavuze ingingo ku yindi byaha Bunyoni akurikiranyweho, ariko yemeje ko bishingiye ku byavuye mu isakwa ryakozwe mu nzu ye. Yemeza ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo ashinjwa kugira ngo minsi iri imbere azagezwe imbere y'ubutabera. Eloge Willy Kaneza.
N'urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mungu, Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu uwo mujenerali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari yinyegeje inyamuzi muri zone Mubone, komine Kabezi, mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane. Umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika aramenyesheje Abarundi n'amakuru uko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga. Anyese Bangiricenge, umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika, yatwemereye ko iryo tangazo ari iry'ukuri. Ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoce ashikirizwa umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika nawe aheze afata ingingo yisunze amategeko. Ni ku iryo tangazo rishimangira. Iyo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko. Mu itangazo ryiwe, Sylvestre Nyandwi yasigura ko kuwa 17 igipolisi kimaze gusanga Alain Guillaume Bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, ariho ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika zaciye bisohora umutahe wo kumurondera. Mu ntara ya Rutana, Ijwi ry'Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi wa Rongero yasatswe ataki nuna kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo. Emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo. Niko amasoroko yo mu gipolisi yabwijwe ya Amerika. Ku mutahe wasohowe n'umushikirizamanza akizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko bari bivuho bya vy'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni. Harabibaza ko ashobora kwagirizwa canke akegekwa ko ivyaha birimwo amatungo adasiguritse, ukunyonora amatungo y'igihugu, ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire. Ariko umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata co kurwanya ibiturire atashimye ko umwidondoro wiwuje ahabona, amenyesha ko navyo bishobora kuburwa baha. Igihe amashirahamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba, abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baravyiyamirije. Amatungo ya Bunyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga canke yakuwemo. Bizogorana cyane kuvuga icyo bisunze bavuga ko afise amatungo adasiguritse. Nikavuga abantu batari bake bazi Alain Guillaume Bunyoni canke abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo w'ibiriko biramubako muri kino kiringo. Ariko gitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné Bashirahishize akuri ibibazo vy'u Burundi kuva kiri munani z'abanyeshure muri kaminuza yabwijwe rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri inyuma y'ikurikiranwa rya Bunyoni.
Yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ivyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye nk'uyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango, ariko nta muntu yoca asya bwose ngo ye mama ubusuma bugire butunzwe gose burundu bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega maso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije kuri hano warenga yome bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kuja mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kuja ku butaka bwacu Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije yohotera agateka kazi na muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kuja ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu rwa rwo rwose kugira umuburanisha ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo byo gutungane mpuzamakungu yabwijwe rya Amerika itangazo ry'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazi na muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Vinyini Muraba mukuru wa CNDH yabwije ujya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushikiriza manza akizigenza n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'umushikiriza manza akizigenza yirinze kubavuga Mugama masoko yuzuzanya ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gashoko k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicara ucigendereza cy'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa CNDH niwe yaro yimuhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa nuko yakwa abamucungera umutekano nubu hari bihangange muri standard FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko Bunyoni yacuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 21 tariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel mugipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumu ku BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemereje rya Amerika yari ihagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji yajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amenyesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo iri mu minwe mushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yirinda kugira ikindi kintu kinini ivuga ko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
manda ya mezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangiranye n'itariki 19 z'uku kwezi imbere mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo Jimmy Shukran bakomera
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo twebwe ntabwo turamenye icy'ingabo za EAC zaje gukora muri Congo cyane cyane mu burasirazuba ubu ngubu perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icy'ingabo za Kenya Uganda Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera ku bwa Gentil Karabuka umwe mu bayobozi ba societe civile mu territoire ya Rucuruwe abona ko ntatandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO
icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora tureba yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyahe n'ibyahe kandi ni no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage ariko tukaba dushaka yuko igoverma yetu ya Kongo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na nubu ntacho turareba icyo batumariye EAC yashaka yuko yasubiri wabo inkabo zacu za Kongo ndabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23
kurundi ruhande harabasangiza ingabo zikuye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Kongo aba bari mu rudakubona Clément uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baranira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano kwa hano hari abarundi ubu impamvu twabishima ho gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rwo abari gato ariko abanayisanzura kuba ko tubanye na mayase tubiba bidushimishije cyane kushoko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebellion
nyuma yo kumvikiza impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi rya Amerika ryavuganye na bwana Luanda Batukezanga François wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari iyo LPGL Université Libre des Pays des Grands Lacs muri rwego rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma kwa mubaje uko wabona iki kibazo
la mission de l'EAC vraiment vient de prendre
manda ya sirimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya Kongo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC mu burasirazuba bwa Kongo oya leta ya Kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuziha amahirwe kwebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere hagati aho hanigwa makuru wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya EAC ariko irasubikwa nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango w'Afurika y'iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya EAC Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika igoma
Tukiraho muri Republika Demokarasi ya Kongo ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda n'inkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Nyuma ya HCR namwe mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Lusenda mu rasirazuba bwa Kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya Gatunguru ya mbere iya kabiri ya gatatu ndetse na site ya Lusenda zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara kuko umwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'2015 na 2017 amwe yarasenyutse andi nayo mashitinga aratubagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze
mfite umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho ndyamye uri hanze nuko imvura iguye amazi yose aherera mu nzu
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka w'2017 afite impungenge ko uburyo barara bavigwa bishobora guteza impanuka umuryango we
buri guhe mu ijoro mpita ndara nicaye sinsibira kuryama ubuhoho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndara nicaye mvoma amazi imena hanze ngomeza mpagaraye imvura nanisa hizo shobora kungwa ko ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe afise mu ngira
Ilanzi Olivier n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda yasobanura ko HCR yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura
byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bakiye kumusaya rusha bituma HCR na CNR bavuga yuko bagiye gusubiramo amazu tuvuga yuko ibice 80 ku ijana bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikiye kumusaya rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko iboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kwa kumasite na cyane cyane kumaza sinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashyikira abandi
nubwo HCR isezeranyije impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarikwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka
niby'ukuri ibyo twasaba HCR na CNR nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabo ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba makungu canke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barifije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu gushinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Eugene ndetse no mu centre d'accueil mu gihe ategerejwe yuko aser itangira kubakiriza impunzi amazu. Inkambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi irimo impunzi z'abarundi zirenga 2026. Oveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Sophie, uruba ukugasoma message kuri telefone yawe, uri kuri phone.
Madame, usiogope, hakuna shofera mwai region yote mwenyana yu wabiba gari sami. Shofera kombo taksi mama.
Ayu kumana ya, nani shofera kuiba za yu kudu kufadusha mkaga na hatu. Kukubu wogira aksida.
Madame, nguwa kwa? Nini niko nasoma hapa? Aetu iki mbesile kipumbafu kinaza ni atake ku Twitter yangu niko na tia yangu. Nguwa kwa ni nishimame kidogo, ata regrete mwenyali kutuma niseme kuri yangu.
Ala, kura haka ritimodoka, kugira nguishura ni kumamesa.
Nakuhamisha wanjo jiwaski. Wanyo mwini ye miraho.
Ivi ni mikimane anjo.
Misira haka zese.
Ufisa makiri ya mumodo kiwawe. Ivzo vinurashua kubjuba huka.
Mina kwa mirisho kuli kama sijivye we mpesile. Atawaza seme ni kukuke nyesha loana mfulu.
Iba zirero ngumura ndevu ya anjo fuye. Kuweri vzo vinu vzo anjo. Mungu wani ya kupima telefono.
Nariko tuzo wa mugore.
Mama, nipatitu utakika kidogo minata jivye mesaj make. Ndafuka mina malisa vyote kweli. Nisaidi vrima poste yangu.
Moto nibi yo mbwa rwose gucanye ho muriro kuri Twitter nawe umusubiza hasha
acha ni monesha ndacheza na mi ari
kamana yange
naje haraka ariko nyemeraho hano rwose naje nkamere naba ariko ntabwo njya nkina da
ibibiri muri ko muragira nibi mwebwe marezo sose mwayagize kibuga cingwana
oya
cyenagira ngo iyo muri ko murayaga murahana kandi mukubaha
reka ntamecyo kandi sendiye ko naje kunsubiza ndabona
mie niko naandika uyu mutu make mwenye ko naandikia atasikia kilo ya bisirani yangu nabe ko naniambia yote vinaonesha tuke nikitete vide kabisa kitono vide akina hata akili ngoe aha voilà mimi namupa yake
Sophie nta kuntuongura ngaje uko nacerewe
bishoboka Sophie buri no tweet ni yawe
ase nini
gatinyu ko gatukabanya mu muro twese gutya koko ni wowe turi kumwe
yo bana
turukareba mbese
harabavye
we yitarera amazina ngisakurume ihembere kugira ngo tujishishe udutuka nitukumenye ubuse ngufashe ntirutse
kisha
umva mpereza telefone mpereza
usiri kama sia telefone uli achita munione mara nevo na tani beba telefone achia telefone yangu mbio
janda sina yungwa hey
mama nangaye aha usikosane mimi na wewe usicheza tena nje usiku hata
uranze
mwese ni mumereje telefone
ariko se mata
mpereza
ariko se afema
mata nabagiye ngo ma
nica muri tagisi y'umwanzi wacu gicanone yo bimeje koko
na mie ningelewa kama mimi naendana na kimutu kya kushitika kipumbafu kitono vide cha muhumuro kama singe kibi
mujiki muko
tono vide
urangira
vitalo
ariko ivyo bintu ni mushaka kubihagari
madame
munyumvirize nanje mvuga
asinoshikya naume jura mimi kwa
he musubira kumpamagara mudashaka ko mvuga nanje murazi yuko atanu umwe muri mwebwe ari mukuru murazi ko ivyo muri ko murakora ihanwa n'amatege
matege ko bitugani nani mali musa neleza telefone yangu jo kuniambia benda mimi napasha fanya aseme asema lwalwa gani
ema shof telefone ni kwao mugabo draba abantu bagukirikira ngira bangana urumva ingere uri kurabaruga uri kubaha n'inkuru zitarizo ubashira mu rwanko kwanze ibintu kurenga matege ko kandi ugahunyangana gateka kazi na muntu uranyumva neza
agasani Bega makosa nakoze. Madam, ibyo bintu uvuze n'ukuri koko. Nta muntu ukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga tukabandi.
N'ukuri nyene. Nk'ubu unya abo bantu wari kuratanga kwa makuru atariyo. Ibanze wabatsa icubahiro cabo, ubambika isura itariyo, mbere n'ubuntu bwabo wabutaye. Aho nta nisa ni wumva.
Si mesenjo alini la mushe kuna anza ni provoke. Basi miangu ningesema kama ange andika vile.
Mbambesi. Ninjere wabanje kushira uposte zisebanya. So, nihabgari wabanje nga kusubiza.
Kichiche ulisemea vingine nini wa mbambesi.
Tubireke. Ivzo tubireke. Muda hagari tu. Nda hama gara polisi. Nda aleko musula kujogo la mushe za mugashi.
Yo. Eske munaagi si mutu ateza vuta vivi bia nyali alitia mapublikasyo kutwite. Nisejini bivute mama. Yo.
Njenda vira mohanu.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru rwara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio America, you are singing so church. Mugute, you go to Burundi. Yavai, singing so church. Mugutangi jambo, Mubanya, you go. Yavai, singing so church. Tanzi jambo, abarundi turiruhutsa, mugushikiriza, icyo tugona, turayaga, tugahuzayo, kwijwi rya Amerika. Radio, ijwi rya Amerika, yabaye igisubizo cyacu. Radio, ijwi rya Amerika, yo. Yabai, isubizo chachu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi. Yabai, isubizo chachu. Mugutangi jambo, mubanyagihugu yo. Yabai, isubizo chachu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isanzwe Samirana, ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere nankeka twizere ko izorushiriza Radio Ijwi rya Amerika.